Mutazama twi radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya America ni mu isange ku rubuga rwa internet wazitatu radio ya tuvewa.com naho ku maradio ni mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Amakuru rero, abarundi bari mu nkambi y'impunzi ya Mtenderi muri Tanzania bararega polisi y'iki gihugu ko yaba ibahohotera.
Abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira.
Uyu ni umwe mu mpunzi za Mtenderi uvira kandi societe civile yakoresheje imyigaragambyo ku kibazo cy'umutekano. Izi nkuru zirakurikirwa n'ikiganiro kira turasoreza ku nama nyunguranabitekerezo ya CVR mu Burundi. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, uyu munsi ishyirahamwe rya societe civile muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo yakoresheje imyigaragambyo yo gukangurira Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibazo cy'umutekano muke uri muri iyi teritwari. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Societe civile muri teritwari ya Uvira yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abaturage kutagira umurimo bakora mu rwego rwo kwereka ubuyobozi bwa Leta umutekano muke ndetse n'ihohoterwa ry'ikiremwa muntu biri muri iyi teritwari ya Uvira. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, abaturage baturiye mu mujyi wa Uvira bakurikije ubutumwa bwa societe civile kuko nta murimo wakozwe, amaduka yarafunze, nta shuri ryize, amabanki nayo yarafunze, ndetse nta binyabiziga byare mu ibarabara, haba ibiva Uvira bijya Bukavu cyangwa biva Uvira bijya Bujumbura.
Oya ngaha ku mupaka hari isura nziza kubera nta kavuyo kariho, abantu bose bari kubatambuka n'amaguru, kiretse gusa nta sirikulasiyo y'amamoto n'amamodoka hari. Mugabo kubatambuka n'amaguru ho bako baragenda, nta kavuyo kariho kabisa.
Andre Byaduniya ni umuvugizi wa societe civile muri teritwari ya Uvira yavuze yuko bakoze imyigaragambyo nyuma y'umutekano mu kutegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yaba iy'abakongomani n'iy'abanyamahanga iri muri iyi teritwari gushimuta abantu ndetse n'impfu z'abantu bicwa barashwe muri Uvira. Andre Byaduniya yagize ati:
"Tuko tunafanya ville morte leo lakini jana walichinja mtu kubisi kunivyo ya Rutemba juste ku entree ya ville ya Uvira. Mtu tunadecree tunasema ma groupe armee ziko zinatoka kunivyo."
Kwa kuzimyigaragambyo none ejo hari umuntu baciye umutwe muri Rutemba ogiye kwinjira muri Uvira, imitwe yitwaje intwaro izivi Burundi kaza kugwanira. Leta ya Kongo ikwiriye kutubwira ibyo ari byo. Abantu baraza bakica abasoda, hari umushefu bafashe agiye gutanga ubuhamya kuri birode basanga umurambo wiwe uri mu burukiro by'ibitaro bya Uvira.
Tulilomba tujue serikali tucungie usalama iambie watu kwamba ye ndio gara wa sekuriti.
Umuyobozi wa teritwari ya Uvira bwana Alexis Rashid Kasangara yavuze yuko byamutunguye kubona societe civile ikoresha imyigaragambyo itamumenyesheje, ariko yemeza yuko hashize imyaka hagati ya 15 na 20 muri teritwari ari umutekano muke utegwa n'ikwirakwira ry'imbunda mu baturage. Ariko uyu muyobozi avuga yuko bagiye guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke uri muri aka karere. Abereye uyu muyobozi Alexis Rashid Kasangara yagize ati: "Nta mutekano ijana ku ijana ku isi, ntiturambura abaturage imbunda. Ariko urebye 2018 twakoresheje imbaraga kugira ngo umwaka urangire neza ugereranyije n'intangiriro za 2018, ndetse n'amatora yagenze neza nta sasu ryabaye. Uyu mwaka 2019 biratangiye, tuzakoresha imbaraga mu gukora akazi kacu ahantu dukeka ko umutekano ari mukeya." Abatwara ibinyabiziga bavuga yuko kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri teritwari ya Uvira, usanga hari abagenzi b'abakongomani bahitamo kunyura mu gihugu cy'u Burundi bagiye Bukavu kubera gutinya kunyagwa ndetse no kwikirwa mu kibaya cya Rusizi bikorwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ndetse n'abarundi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo urakoze. Noneho tujye mu Burundi dusabe Fidel d'Antoine Sabimana kutubwira iki kibazo cy'abarundi bo mu nkambi y'impunzi ya Mtenderi ni muri district ya Gakonko ni mu ntara ya Kigoma muri Tanzania. Bavuga ko polisi y'iki gihugu yaba ibahohotera, ibi byaba ari nyuma y'ikibazo cy'imyambaro ya gisirikare polisi ya Tanzania ivuga ko yatahuye muri iyi nkambi ya Mtenderi. Fidel d'Antoine Sabimana.
Izo mpunzi barundi bahungiye mu nkambi ya Mutenderi district ya Gakongo ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bafatwa mu masaha y'ijoro bagatwarwa ahantu batazwi aho bagirirwa nabi aba ni bamwe muri izo mpunzi bigana uko ibintu bimeze
ni kuri umutekano w'ikambi turabona neza ko udakwiye ndashije ushaka kubivuga ko asasa umutekano nk'abo ucungeye asasa bubaye nk'abapolisi nyine ba Tanzania ariko barafite abatware ariko twita abarongozi babo kweri barabangamye kandi kuko haranagera gihembera abantu kenshi siri ku munwa mubyigero taji bamutwaye kenshi imbere abantu bajyama nk'abatajyamye kubera basubwo bakweri kandi turabona ko dufite n'impungenge nyinshi bivanye n'iri tangazo twaheruka kumva ryajya yigeze kuba rivuga ko impunzi zamutendere inanduta ngo bavuga ngo bazihaye impunzi za gisirikare kumva babitiriwe akora abagwanyi
tubona mu ijoro umuntu akaza agatogwa uwakabaragiye kandi ntagaruka twebwe abamama bamwe bariko baraba bapfakazi mu bintu tutazi ngo bimeze gute
nibyo bigwanishe bavuga cyangwa iyo myambaro ntirigere iboneka mugabo gatusanga nka kamanda w'igipolisi ngo gatusanga ariko atatora abantu ijoro atora abantu ijoro ntitumenye iyo batwara bagira ngo ugiye kubaza ngo nibiki ntibishyurwa n'abarongozi basanzwe bagiye gutwara iyo kandi ibintu by'abantu batwarwa mu ijoro kweri baza aho batora ijoro ko ntibatanga amakuru bamenyesha igitumye babatwara uza wumva bukeye ubyutse ngo nakabaraye bamutwaye ijoro bagira barakurikirana ntumenye n'irengero ryiwe
uretse gufata bagafungwa
abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara ku gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira twebwe badutwara mu modoka z'igipolisi tukagenda tujyamye ku mashoka twibaza bagiye kutwica bakadupfunga bamwe ntibadupfungira hamwe bamwe babatwara mu ishyamba kubakubikira mu ishyamba ahantu bitwa ikarago tukabaza ibintu twagira ngo duforoma ngo ugingi gusirikare ngaha mu nkambi natwe turi abakimbizi ukaraba inge n'umuntu ameze nawe ugasanga ni n'umuhimbiri n'ibyo bintu by'igisirikare ntabyashoboye sinzi ibyo baba bashaka sinzi uko baba bariko bararondera amahera ngo abandi nabo ngo batwara ngo abantu ngo mu bihugu byo hanze abandi nabo ngo bibishe ngoho mu nkambi ari akadenderezo gusa
izo mpunzi bavuga ko kubona bariko barafatwa ho bari impunzi bagenzi babo babifisemo uruhara
je nibaza yuko hari nk'intuzenya uko nibaza ari nk'intuzenya nk'ababanyi bamwe badodoberezanya hariho abantu ngaha tubana badodoberezanya baza baragiriza abantu ibintu by'intuzenya ngo yuko ngaha mu nkambi ngo hariho abantu bafite ingoho ariko haibaza muri rusange abantu bagejwe umutekano ngaha mu nkambi bakubwira yuko inkambi ya Mutenderi imeze neza mugabo ukabona baza gutora abantu mu ijoro babatwara babegamitse ku mashoka sinzi icyo baba bashaka
abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barafite icyo basaba abajejwe umutekano n'ishyirahamwe ryita ku mpunzi hasera
twe twasaba nk'amakungu kweri agejwe agateka k'impunzi kuburaba ingene tuba duhamisha kuko ngaha tubaye turi ku mupaka mbega ni kuki izi kambi zibiri ariko ziguma zibonerwa zonyine kandi byongeye tukaba twitwa ko turi abagwanyi ni kubera turi impande y'umupaka w'igihugu cy'icyo cy'u Burundi cyo twasaba UNHCR ni uko yodufasha ikaduha urundi rwegeranyo kuduha ahandi hantu bashobora kutwimurira tofauti n'aha mu gihugu cy'aba bantu nta mutekano namukeye dufite kuki igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania
je ico nosaba hanini nosaba umutekano mu nkambi turonka amahoro twe twagomba kwera umutekano nimba ari kintu bo bagiriza nk'uwo mushinga ntahe bakamutora izuba riva
icyo twosaba UN n'abajejwe umutekano ko basaba yuko abo bantu baze baratwara ubukesikesi ku ntuzenya ku gipolisi kire bishikire k'uwo muntu bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye n'abo bantu ngo baze baratwara amakesi afite nabi ku ntuzenya ku gipolisi yo kwicana
umwe mu bategetsi b'igipolisi muri district ya Gakongo yatubwiye ko bafatwa haba ari kumvo z'amatohoza ugasanga hari aho biba ngombwa ko basambishirizwa kure y'ikambi babamo i Gakongo mu ntara ya Kibondo mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania Fidel Antoine Nsabimana Ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika
umu mugwi nawe nuze dushigikirane numwe mu migwi y'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na mukibano ahurikiye mwe abazi ko bagendana umugera wa sida n'abatagendana uwo mugera abari muri uwo mugwi urengeje umwaka ukora mu gisagara cya Ruyigi baratubwira inkomoko zawo
bahamagaye abantu basanzwe bagendana umugera wa sida n'abatawufise batwigisha ukuntu two kurinda umugera wa sida batwigisha n'ubumaze kuwandura ko atakumukumira ari kuba hamwe n'umuntu nk'abandi aragwaye ntitwoja tumunena ngo tumunebagure
baradutumye ko kwikomine duca turitaba turagenda duca baratwandika baraduha n'inyigisho ikintu turitangura twaciye tugitaba turatangura gukoteza udufaranga dukedu
baranavuga icatumye biyandikisha baratanguza ibikorwa vy'uwo mugwe wo kuzikanya no kugurana na mukibano
icyimviro cyo mushirahamwe nuko umuntu akenye ucugenda bakakugurana kwivuza canke ukakoresha utundi tuntu
caratujemwe kuko tubona iyo giye mu shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana nta bukenugira uyugira ukene uja kwikora kuri rya shirahamwe ugasaba ingurane ukacurangura umugambi washaka wose
urongoye umugwi iryo shirahamwe aratubwira intumbero yaryo n'abagize uwo mugwi
intumbero yaryo ishimikiye ku iterambere ry'umukenyezi hanyuma ariko nituri twenyene turafite kumwe abakenyezi 25 n'abagabo batanu batagenda n'umugera wa sida ni 12 intumbero y'iryo shyirahamwe rero kwabaye kugira ngo tuje hamwe dushyigikirane turaziganya tukagurana na mutawutavun 55 ku ndwi n'ijana ry'intega bizoza
nubwo uburyo bw'amafaranga butaboneka cyo kimwe kuri bose ntawe bibuza kubandanya ari umunywanyi w'ishyirahamwe kuko uwo bishyitse akabura amafaranga batanga buri yinga bamwihanganira akazo yatanga igihe ayaronkeye
hariho uyabura mbwa ntibibuza yuko aja mu ishyirahamwe uyafise uraza utayafise uritaba ukavuga uti nayabuze ukitaba igisibo hamuyaro se kandi na mahoro gahezo kazana baragerageza mbere hari naho basunze n'abakomeye batagwaye uno musa yabuze no kuvuga kundi wa gatandatu arayazana kandi akazana y'imisi ibiri umva rero dukora cyo kimwe
uwo mukenyezi nyene aremeza ko bamwe mu bagendana umugera wa sida batanga intererano kugihe kurusha batawugendana
baragerageza mbere hari naho basunze n'abakomeye batagwaye uno musa yabuze no kuvuga kundi wa gatandatu arayazana kandi akazana y'imisi ibiri umva rero dukora cyo kimwe
umunywanya bikeneye arasaba muri uwo mugwingurane y'amafaranga akaja gukora umugambi yifuza akazo yasubiza mu nyuma
ayo mahera tugenda tuziganya nk'abashaka kwiyungunganya ngo nje kutandaza nk'utuntu mu isoko ndonka kunyindo nk'agasabune barashobora kungurana bivanye nayo numva nkeneye canke bivanye nayo ngomba gukoresha sasa kubasaba nk'ibihumbi nka 10 cyangwa nka 20 cyangwa nka 30 bakayampa hama bigaca bimera neza nkatandaza nkaronka gasabune hama nkabasubiza nkabahana n'inyungu
muri uwo mugwi barashima ko ingurane zitangwa zishugwa neza bigatuma bagabura atangorane nk'uko vyemezwa n'uyu mukenyezi
abatwara ingurane bose barayiduha bakaza baratwishura neza mutahe baba baratwaye n'inyungu bakayitanga neza mu nyuma rero turagabura mu kwa 12 tugabura neza umwe wese atwara ayo yaba yaraziganije n'inyungu turayitwara neza
kuba mu ishyirahamwe bituma abanywanyi baziganya bukebuka amafaranga maze bagabuye bikabaha ubushobozi bwo kugura ibyahora bibananira kubwo bukene bw'amafaranga akwiye nubwo abafite amikoro adashemeye abanywanyi b'uwo mugwi w'ishyirahamwe barifuza kongereza muri kazoza intererano batanga kugira ngo bibafashe kurangura imigambi yisununuye
nimba twaratuziganya n'igihumbi ubuharagera ariko turahava tuziganya n'ibihumbi 2 tukazobana nyine ko dufise umutaho ukomeye niho kazoza tubona ko tuzosa hageze ko tugabura ko dusanga dutwaye amahera menshi cyo twikoze cyo dushaka
mu ntara ya Ruyigi amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kugurana na mukibano yarahurumbiwe cyane kuva atangujwe harashize imyaka yaba abacumi n'amashirahamwe yigenga yakorera mu ntara abatanguje amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na bafata ko umukenyezi ariwe nkingi y'iterambere mu rugo baca bitaho guhimiriza cyane cyane abakenyezi birimizi baba mu makomini atandukanye n'abakora ubuzi buto buto mu gisagara mu nyuma bamwe mu bakozi ba leta cyo kimwe n'abadandaza bato bato baha avuye nabo batanguza imigwi ya bene ayo mashirahamwe kuko babona ko byabafasha kurangura imigambi imwe imwe atangurane barinze gusaba muri banki gutyo bakaba bagabanije amafaranga umugambi wotwaye kuko inyungu ya banki bivuyemwo Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi Ijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika. Thank you.
inshuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Ijwi rya Amerika kandi ku mirongo migufi, ubu ngubu muradukurikira kuri metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro. Umurwi ujeje kumenya ukuri n'ukurekuranira mu Burundi, Severe mu magambo ahenye y'Igifaransa, wakoresheje inama nyunguranabitekerezo i Bujumbura mu cyumweru gishize. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yatumiye umukuru wa Severe, Pierre Claver Ndayicariye, mu kiganiro muri Sanga, bavugana kuri iyi nama.
Izari nama zibiri zabaye mu ndwi iheze. Inama ya mbere yerekeye Abarundi, ni ukuvuga abaserukira inama nshingamateka na nkingo z'amateka, abanyamigambwe, abanyamadini, abamenyeshamakuru n'abandi batandukanye, cyane cyane tutagiye babura amatari abarongoye intara z'igihugu. Haba inama ya kabiri yabaye ku wa gatatu, iyo yerekeye abanyamahanga baserukira ibihugu byabo hano mu Burundi, n'amashyirahamwe mpuzamakungu usanga akurikirana ibyo bibazo byerekeye kumenya ukuri no kunwanisha Abarundi. Twarondera iki ubwa mbere? Twarondera kubwira abo bose ubutumwa nyamukuru, ibikorwa nyamukuru, ibwirizwa rishyiraho Severe yadushinze kurangurira Burundi. Hanyuma tubasaba iki? Tubasaba ubwa mbere kumenya icyo dushinzwe, bazodushyigikire bazi ubutumwa twashinzwe n'inzego z'igihugu.
Mwabuze ko bari bitavye izo nama, harimwo abantu bava mu bisata bitandukanye by'igihugu, mwo tubwira ibyo bisata bavamwe benshi?
Abarundi cyane cyane twahereye ku baserukira inama nshingamateka na nkingo z'amateka, kubera iki? Nabatowe n'abenegihugu kandi bama bakorana n'abenegihugu. Twaratumiye abarongoye intara kuko umurimo dushinzwe tuzokorera mu gihugu hagati, mu ntara, mu makomine, mu mitumba, abo nabo niho barongoye abo bose tuzokorana. Twaratumiye abanyamigambwe kugira bumve ubutumwa dushinzwe, abamenyesha makuru, amashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike n'amadini n'amashengero. Twabarondera ko ikintu kimwe gihambaye: kuduherekeza, kudushyigikira bumva ubutumwa dushinzwe, kuduherekeza, kudushyigikira bumva icyo dushinzwe gihambaye. N'abanyamahanga bwari ubwo butumwa baradushyigikira mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bwa politiki. Twifuza ko bumva icyo dushinzwe n'ubutumwa guhambaye bw'igihugu dukorera Abarundi. Turondera ukuri, turondera ukuri, turondera ko Abarundi banwana kugira ntibabe bari mu nduru. Induru kenshi na kenshi zihagaze ku ngorane z'ukumva ko kubana muvuka igihugu kimwe ari ngombwa, hanyuma ugwaruka ntiruzire ubusa, ntiruzira amakosa y'abakuze.
Mwitegeko rishasha rigenga uwo mugwi muyoboye rishimikira ku bwicanyi n'ivyabaye kuva mu mwaka w'1985 gushika mu mwaka w'2008. Kubera ki imbere yaho hari kuva mu mwaka w'1962 gushika mu mwaka w'2008, kubera ko ubu ico gikorwa cyanyu kizohera ku vyabaye kuva mu mwaka w'1985?
Twaraye dusubiriye Severe, n'umugwi wakoze kuva mu 2014 ushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze. Barashikirije icegeranyo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, baragica hirya no hino, bararaba ibyashikirijwe n'ibyakozwe n'uwo mugwi, baribaza ibibazo bya politike, baca basanga ko ibintu byashikiye Burundi kuva Burundi bwikukiye hoba hari isano n'ingene Burundi bwatwawe imbere yuko bwikukira cyane cyane muri bya bihe Afrika yamanyagurwa ko ibimanyu byinshi aba nyaburaya bakaja gutwara hariya ababirigi bakaza gutwara abongereza bakaja handi hanyuma bati ni muronde risano ryo bariri hagati y'indyane twaciye mu Burundi ni kibanza canke uruhara abo banyamahanga baba baragize mu byerekeye indyane zashikiye Burundi amakuba yashikiye Burundi ibyo no vuga ko ari ingingo yafashwe n'abanye politike abaserukira igihugu abarongoye igihugu kuko nta taba mu gihugu na kamwe kadafite ico gapfana ni byo abanyamahanga bo barakoze canke n'ibyo babagikora uno munsi muri Afrika canke mu Burundi ivyo rero n'ibyo badutumye gusesangura turavye byanditswe dusomye byanditswe icyo nicyo gikorwa gishasha hanyuma ibyo tuzotora tuzobishikiriza mu cegeranyo kandi ntankeka ko tuzobishobora kuko ibyabaye byaranditswe mu bitabo ibindi biruma reresi ama sinema ibindi harababizi kubera barongoye Afrika cyangwa bakagira amabanga ku ntwaro y'icami imbere y'uko Burundi bwikukira n'imbere yaho Burundi bwaramaze kuronka intwaro yo kwikukira.
Murakoze tuze ku mirongo ya telefone. Nestor ari ku murongo wa telefone watwumva? Irindi zina huri? Yego mufise ikibazo cyangwa icyumvira muterera?
Mali arabarundi ndumva ko ubundi buryo bakurikirana cyangwa uwo muntu bakurikirana nashaka yo kumubaza ni none abanyamahanga baba baragize uruhare mu gukora mu mali yabaye mu Burundi nobe bazokurikiranwa gute cyangwa bazotohoza n'ubuhe buryo bamaze kumenyekana bazoca bakurikiranwa nandi baziyanga gihugu
murakoze mu mwishure
ikibazo cy'uwo muntu wo mu cibitoke kiratomoye ubwa mbere ndamuha inyisho mvuga nti uyu mugwi severe ukutohoza ukuri n'ukumugisha abarundi sumugwi uzokora nk'urwego rw'ubutungane ubutungane buriho bufise mategeko n'amabwirizwa abugenga buguma gukora icyo ni cyambere cya kabiri ibyo tuzotohoza byose ari byerekeye abarundi ari byerekeye abanyamahanga tubishyira mu cegeranyo hanyuma abadushinze uyu murimo ubu butumwa ibi bikogwa tugaca tubashyikiriza icyo cegeranyo nibo bazogikorera ko kugira bamenye intumbero baha ibyo twashitse ko ibyegeranyo twashitse ko ariko cyane cyane wumvise ko barondera ukuri hanyuma uko kuri kukaza gushimikira gushinga inkingi zo kunwanisha Abarundi kuko cyane cyane umuti mukuru n'amahoro n'umutekano uko kuri nako kuza kuba nk'umuti umuti utuma Abarundi batama mu mwijima kubera bamenye ibyabaye n'ababikoze abakoze ibyiza n'abakoze ibibi bamwe bagasaba ikigongwe abandi bakakironka mu ncamake inyishu y'uwo muntu wo mu cibitoke n'ukumva ko igihambaye ku Burundi no ku Barundi nitwame hahandi hanyuma abana bavuka uyu munsi n'ejo ntibame bazira ibyo batakoze hanyuma kubaka inkingi z'ukunwanisha Barundi tuzi ibyabaye n'icyabitumye nigene byagenze.
Murakoze Nduwimana nawe nyene ari ku murongo wa telefone. Nduwimana irindi zina?
Azakara.
Uhamagaye urihe?
Mbujumbura.
Yego, ufite ikibazo canke intererano?
Ni kibazo jewe.
Yego.
Je nashaka kubaza warongoye mu gihe bazabaje gutohoza byabaye mu Burundi. Ko bizoshye kazo ubutungane buhana cyane kuba cyashimye gusaba ikigongo.
Murakoze mwishure mushinge ntahe ndayicari.
Nawe nyene ndamu neza cyane kuko abagiye ikibazo gitomoye avuga ati utazoba yashoboye gusaba ikigongo bizogenda gute ubwa mbere mu ngingo ya gatandatu ibwirizwa ritunganya ingene severe igiye gukora ingene izokora nibahagarare gusa kubakoze ibibi ngira ndabidonda kuri majambo makuru makuru byumviro bikuru ikuru kugira abantu umuco ukwiye kuko abarundi benshi birukira kumenya abakoze ibibi ese twogerageza tukumva ko dukeneye n'abakoze ibyiza kuko hari abakingiye abandi mu gwimo gwa myeruba mu Burundi hari n'abamaze gusaba ikigongwe hari n'abazosaba ikigongwe kubera bemanze ibyo bakoze canye abababonye bavuga bati nawe uhakana twarakubonye umuntu w'umushinga nawe w'umugabo akavuga ati yego byarashikiye ndasaba ikigongwe hari n'abanyamahanga bashoboye gukingira abarundi abo barakeneye kumenyekana hariho rero n'ibinogo bya benshi usanga harahambwemo abarundi batandukanye mbere n'abanyamahanga hari abagwa mu gwimo gwa mu Burundi ibyo nibyo iryo bwirizwa mu ngingo yayo ya gatandatu itusaba gukora no gutohoza hanyuma abo bantu bose ndondaguye mu bice bitandukanye nibyabyegeranyo nakubwira nti tuzoshikiriza inzego z'igihugu zadushinze ubu butumwa hanyuma mu nzira yo kurondera kunwanisha abarundi babyicarire cyangwa babihagurukire bavuge bati twabonye ukuri twabonye abakoze ibyiza n'abakoze ibibi twabonye naho abantu bahambwe hanyuma n'imyaka byabereyemwo kuko abantu bapfuye mu bihe bitandukanye bace bafata intumbero ya politike iyo ntumbero twebwe turabahinga nitwomenya ingene nizo bimeze mugabo cyane cyane mufate ko severe ari umugwi w'abahinga batowe kugira barondere ukuri ukuri kuza gushigikira ndabisubiyemwo inkingi zo kunwanisha abarundi ayo majambo abiri ukuri no kunwanisha abarundi bagume cyane cyane babishira imbere kuko birahambaye kumenya iyo uvuye ibyagushikiye hanyuma ukarondera ko azoza keza uzi ibyabaye urondera ukuri urondera kunwanisha abarundi.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara rero ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika, radio mushobora gukurikira buri gihe kuri internet www.radioyacu.com. Hanyuma rero twashoreje ku kiganiro ku gice kimwe cy'ikiganiro muri isanga mushobora gusanga buri gihe kuri ruriya rubuga mbabwiye. Ijwi rya Amerika rero turabashimiye cyane rwose byimazeyo, mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, umugoroba mwiza, murakarama.